Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika miriwe neza ncuti mutanguye inondwe nshasha muri kumwe natwe mu isaha ya 18 ijwi rya Amerika risamiye ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazo Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo tugiye kubashikiriza turababwira ivyo mu rundi twa Parfait Hakizimana yahungiye mikambi ya Mahama sigura igituma atakigiye mu higanwa rya Taekwondo ry'abagenda na ubumuga ritangura i Londres mu Bwongereza uno munsi umusore avuga yuko impapuro yari yarasabwe kurondera atashoboye kuzironswa bivuye kuri zimwe zimwe zitangwa nabo mu gisata cha ACR impapuro z'ingendo turabigaruka ko handi hato mugume mukuma radio yanyu mutwihanganire ariko murumva yuko ivyuma byacu bitariko biragenda neza tukumana bamenyesha makuru bacu batandukanye kugira ngo batubwire amakuru avugwa ijya nino turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho sentare nkuru ya Nyarugenge ikigadi mu Rwanda yatanguye kuburanisha urubanza rwa mu muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara tukume ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eric Bagire ubusa Eric mwiriwe Eric
Ego ndakumva Diane.
Amahoro neza.
Namahoro.
Urubanza rugeze.
Nukuvuga kugeza kuri isaha ikiriho mu rukiko umucamanza ari kumva amajwi yagiye asatwa kuri telefone z'abagize umuryango wa Rwigara bere kuri Madame Adeline Rwigara Diane Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda washatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ariko ntibimuhire na murumuna we w'amahoro Anne Rwigara no kuvuga ngo rero hari ibiganiro biri mu majwi cyangwa se audio 20 umushinjacyaha buravuga ko 8 muri zo zigomba kuzumvirwa mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu muhezo no kuvuga ngo rero ubu ngubu bari kumva izo ngizo 12 muri zo 12 rero urabona ko na amajwi bagiye cyangwa se bagiye bifata nka Adeline Rwigara akifata akohereza abantu batandukanye uwo yagiye yoherereza cyane wavuga n'uwitwa Tabitha Gwiza wo mu muryango we uba muri Canada aho agenda avuga ko leta y'ubutegetsi bw'i Kigali ni leta yabicanyi ngo yanze gukora ikiriyo cy'umwami umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa akavuga ati akazakurikira muzakabona akavuga ngo imbere hashobora kuzaba genocide nibyo ubushinjacyaha bwasobanuye hari n'ahandi yagiye avuga ko leta yishe abacitse ku icumu abavuga ko yagiye avuga urutonde rurerure ariko ntabwo baravuze mu majwi ni ukuvuga ngo rero ikindi wavuga ugeze kuri Diane Rwigara baramushinja icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ubushinjacyaha bwavuze ko yagiye ajya mu mago y'abantu batandukanye akababesha ko ari umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa SNEC ababesha ko agiye kubahindura ku rutonde rw'itora ubundi akababesha ko agiye kubongera kuri liste y'abatishoboye ni ukuvuga ngo rero hari na simukadi bavuga ngo yagiye ashaka simukadi za telefone akagenda akazigura n'abantu babicuruza yarangiza agahimba imikono y'abantu
Eric abari bitabiriye urubanza uno munsi harimo bande baje kurabwa urubanza
abitabye urubanza n'ubundi urabona ko nta cyatandukanye harimo abadiplomasi inzego z'umutekano wakajijwe bisanzwe abanyamakuru mpuzamahanga n'imbere mu gihugu ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ngo iburanisha riri burangire ryari uretse kuba umucamanza ari kumva izo audio ntabwo abaregwa baragira icyo bazivugaho gahunda yo kuzivugaho ntabwo irajya
urakoze cyane ubandanye ukurikiranira hagufi ubwo rubanza turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma
nanye ndagushimiye
tuve ngaho rero mu Kigali mu Rwanda cyo dukubitira i Bujumbura mu Burundi aho uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza mugenzi wacu Eloge Wirika neza yanyarukiye mu Buterere ni mu buraruko bwa gisagara cya Bujumbura asuka imicafu ivuye mu mazu no mu mahinguriro muri ico kibanza abantu batari bake niho bakura imfungurwa Eloge amahoro ngaho mu Buterere abantu bahari ni bande
abahari bagizwe no bugana imice yose harimo abatama kazi harimo abagore bakiri bato bahetse n'abana harimo abana ubwabo, harimo abagabo, harimo n'abatama bakuze bose usanga ariho bari ngaho hantu mu buterere.
Mbega none nta ngwara izo mfungugwa zibatera?
Diane, abantu ugaragaje ko hari abashyitse ubona ko bisa n'ibitangaje, ni ukuyumva ko ari umuntu yo akuri imfungurwa ngo afungure amature kubaho, kuko ubusazi wabikorera tuma hirya no hino ruduma nako hirya no hino nawe yumvire yarara ibintu byose harimo niba bivuye mu bucafu bwegereye mbere n'ahantu haba hajya nk'amazinantoki yumvira ahantu igene haba hameze. Ariko rero abo bantu bamwe batugakira kurwara za tifoide, za malariya, n'indwara z'ubushimbwamo. Ariko hari abandi batubwira bati aha nahaje kera rwose atunze imyaka 50 irenga, ati umubiri wanjye usa n'uwamaze kumenyera ubuzima bwo ngaha.
Hari imigambi leta yaba yavuze ku bijanye no gutuma abantu bafungura neza, bo fungura neza kurusha?
Ego umushikiranganji w'ubuzima n'ubworozi mu Burundi yavuze ko ubu leta igiye kwihutira cyane ibijyanye no gusubiza isi uburyohe no kuronsa izankene z'abanyagihugu bose, abarimyi cyane cyane kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu mu gihugu, gutyo inzara ishobore gutuzwa.
Urakoze cyane rwose Eloge wirika neza, turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru yawe makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze Nadia.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mwakoze kutwihanganira nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ivyuma vyari vyatugoye ariko turabona bigiye mu buryo. Parfait Hakizimana, umurundi yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda, yogiye mu ihiganwa rya Taekwondo London mu Bwongereza ritangura uno munsi ntakigiye nk'uko twari twarabimamenyesheje mu ntango za kuno kwezi. Igituma sikindi nuko atampapuro z'irugendo afise hivyinshi na mgenzi wacu Desire Hatungimana yayazi kandi na Parfait Hakizimana.
Uwo musore amenyesha ko impapuro z'inzira titre de voyage yaronse atevye ari zatumye ataronka uruhusha bita visa rumuha uburenganzira bwo kujya mu gihugu cy'u Bwongereza.
Ahanini icyabitumye nuko tutashoboye kuronka impapuro z'inzira ku gihe, tukaba twarabuze visa, twaronse igipapuro cy'inzira dutinze.
Twarumva ko ariko bari gufasha babirondera, mwaramenye aho byapfiriye, hari inkuru zikwiye mu fisi.
Baradufashije n'ubu bakibikora, aho byatebeye nyine naho kuri izo bipapuro by'inzira niho cyatebeye gusohoka, byasohotse bitinze. Hanyuma kiba biragorana nyine twatora visa, kuko visa niyo naco n'ikintu usaba imbere insomene nava canke desomene. Ntibyashobotse twaronse ibipapuro by'inzira dutevye.
Uwo musore umubabaro wari mwinshi igihe twaganira, ariko akemeza ko agiye kubandanya imyimenyerezo kuko yizera ko akandi karyo kazoboneka.
Urabizi nyine iyo umaze iminsi witoza kandi witoreza guhangana n'abantu bo ku rwego rw'isi, ukaza wumva ko bitagiye gucamo, ntubyakira neza. Mugabo ntibisigura ko umuntu yocaye ba umwitozo. Tube tuguma twitoza kuko amakompetisiyo arahari n'ayandi arahari, tuzokina amahirwe arahari yo gukina, kandi nabo ni kwa kundi nyene zinzi tuguma tuyizeye.
Ariko iyo umuntu yari yamaze kwizera ibintu na cyane cyane amahiganwa akomeye yo ku rwego rw'isi agasiba, ntabwo ari ikintu kimuhungabanya mu mutima. We nta byagushyitse?
Abavandimwe turi kumwe mu nkambi benshi baratangaye, bari bazi ko igezwa kugenda, reka n'abayobozi bamwe bamwe bariko barabimfashamo baranyizeza cyane, babonye bidakunze cyo bakoze bambaye hafi barandemesha. Kandi jewe ibintu nk'ibyo turabimenyereye, tumaze kurata amakompetisiyo menshi kuva n'i Burundi, kumva nk'izo nyene zo kuronka ibipapuro utinze.
Uwo mubabaro Parfait yagize n'abamurongoye iyo nkuru bayakiriye nabi cyane. Mbogo Alexis akaba amenyesha ko baciye bigira inama yo kumuba hafi kugira uwo mubabaro ntuhave umubuza kubandanya imyimenyerezo, kandi akaba amenyesha ko yamaze kuvyakira.
Jewe nk'umurongoye club ngaha imahama ukuntu ibintu byifashe ntibyadushimishije na gato, ko twari tuzi ko turonse umunanutsi wacu agiye kuduserukira, akaduserukira nk'impunzi, yokongera akaduserukira nk'abarundi. ariko kubona atashoboye kwitaba ayo mahiganwa ni byatunezereje twabyakiriye n'umubabaro ariko ntiducika intege twibaza yuko no mu yindi minsi umuyobozi wacu cyane n'abandi baramutse dufite ngaha barimo baratera imbere twibaza yuko bazoshobora kuronka akaryo ko kwerekana yuko nabo bashoboye
uravye umunonotsi wawe ukaraba amaze kuronka iyo nkuru itanezereje ntibaze yuko izo havi muci nkokora agasubira inyuma
byo mbona byo byaramubabaje cyane ariko twagiye turayaga buke buke nawe igihe amenye iyo nkuru ko atazogenda turashoboye kumuremesha turayaga kandi banyumutsi bagenzi bibi baguma bamushigikira twibaze yuko bitazomuafekta cyane bose
icyo gipapuro cy'inzira gihabwa impunzi bita titre de voyage chatumye parfait akizimana acererwa mu gikorwa cyo gusaba visa kirahangayikishije abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kuko kukironka bitoroshe n'abakironse kenshi kibashikira ivyo bagira bajemwo vyarangiye iziratunga imana imahama ijwi rya Amerika
arakoze Desire hatunga imana mutino ne parfait hakizimana ninde ubuzima buri ko buramuranga muri urugo rugendo arimo go gukina taekwondo n'ugwahe reka kandi dusubize ijambo Desire bonge barayaga imbere yaho yariko aritegura kuja muri urugo higanwa mumva atashoboye kujamo atwibutse bimwe bimwe mu biranga parfait hakizimana
yatanguye urukino rwa taekwondo yifinira akurikira bakuru biwe none musi amenyesha ko urukino rwamaze kumuja mu maraso
natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba kumusaga mu kambi y'igisirikare nabona ababikina bakuru banje nawe nkakurikira nkashimira umumetre yitwaye Rwa niwe yampaye esprit yo kuguma nkina mu bandi nkuko mubibona nari ngwaye kuko ngenda n'ubumuga afite ubumuga mugabo akanyakoraje cyane
none ga parfait umuntu afite ubumuga koko aragira ukino gwa taekwondo tubona rusaba gutera imigereye bimwe bikomeye cyane
mu cyamake taekwondo ahanini amanota menshi ava ku maguru dukoresha amaguru cyane ni nacyo gituma nagumangira kuhaje gukora kandi na metre wanje akabinyumvisha ko bishoboka manda usanga nabyisanze mu nyine ubu numva ni yarenze ndakina uko bisanzwe nk'abandi
kubona parfait akizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kubyakira ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise umuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo
ahanini nta kinini ibintu warakiretse ko hariho nka exercice abasaba amaboko abiri bica bisaba ko ukerageza kugira gushiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga uhagiye muri ritmi imwe n'abandi
abamugaye si benshi bagira taekwondo bega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise wewe ufise ubumuga
mu ncamake umuntu wese agerageza kwihicizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda kugwego n'abandi ko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha afise crebe ni Bujumbura na ifise crebe n'ubu ndafise crebe mu nkambi ya Mahama rero gukorana n'abakomeye biri narabimenyereye kuko na mu crebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo
uno musore asaba bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ibyo bashoboye
abantu bafise ubumuga nk'uravye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo baravyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane gose mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafise ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyene nabo bagakora kuko byose birashoboka
Desiratunga Imana imahama ijwi rya Amerika
Desire hatungimana urakenuye hejuru ya Amerika mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3 mashura kandi konviganiyo vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com naye ku rugaga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara mukanya twerekeza muri Kongo abanyeshuri b'abarundi biga amashuri yisumbuye yo mu Rusenda muri Kongo bamaze igihe kigera ku mezi abiri batanga uyu mwaka w'ishuri wa 2017 usha 2018 bavuga ko bagifise ingorane z'ibikoresho byo mu mashuri muri abo banyeshuri harabandika ku mpapuro kugira ngo bashobore kuzabaribuka two mwigisha yababwiye kubera tamakaye inkuri rambuye na Vedaste Ngabo akoreje ujya Amerika muri Kongo
Abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanze mu Rusende bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa 2017-2018. Ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri. Bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya Rukorora riri mu Rusenda baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagagaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri.
Twaratanguye ku ishuri, dutanga ku ishuri nyine dutangura mu muzima nyine gutura cyane bw'umurefugee nta mwaye novuga ko twari dufise zirengeje cyane. Umuntu ashobora kuba afite stilo cyangwa afite nk'agapapuro yandika ko les explications n'akandi ka resume. Izo nizo mwaye novuga ko dufise. Nta makaye, nta karamu, nta sakoshe zo gutwara ibyo bikoresho nk'imvura igihe iguye. Ibyo byose ntabyo dufise vraiment.
Nka njyewe natanguranye umwaka wa kane. Bo umwaka wa kane baraduhaye maniforme, baraduhereza n'amakaye. Mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu ni ukuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha. Mu gatanu nyine nta kindi kintu basubiye kuduha tena. Mugabo Renouveau Veni barabahaye amaniforme, barabahereza n'amakaye. Nubwo abo Renouveau Veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye. Nimba ugiriye ubuntu ukaronka nk'iryo kaye baguhereza amakaye nkane cyangwa atandatu akira munyeshuri. Ni ukuvuga rero turahangayika cyane nka twebwe abantu turi mu wa nyuma kuko ushobora gusanga ibintu byose wabishyize mu ikaye imwe.
Uyu mwana w'umukobwa wiga mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho babyandika bityo bigatuma badindira mu byo biga.
Nka jewe mu gihande cy'iwanje makaye nkoresha vraiment ibipapuro nasigaje mu makaye ya Nepass niyo nkoresha.
Nose ubona ari ihe ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri?
Ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukabura aho tubyandika tukabyibagira canke mu resume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo.
Aba banyeshuri hari icyo basaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu Rusenda.
Amashyirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko yo turonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshi yo gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instruments scolaire nka boîte mathématique zashobora gukenerwa muri mathematics na physics.
Makini Rukamigwa ni umukozi ukorera ishyirahamwe rya Ebenezer risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi ziga mu mashuri yisumbuye yo mu Rusenda. Atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi.
Ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukuntu nta bikoresho bafite igihe ni kirekire. Ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri hiyongereyeho n'ishuri rya La Reflexion rifite abana 371 urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro. Tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura effectif yose yuzuye tuzane ibikoresho bigakwiriye.
Tumenyeshe yuko amashyirahamwe ya Save the Children na Pax Christo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda. Edasengabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze nawe Vedaste Ngabo. Izindero tubibandanirize mu gihugu cy'u Burundi neza na neza ku ishuri shingiro ryo kwitaba ni muri commune ya Nyabihanga muri mu ntara ya Mwaro ivugamwo ubwinshi mu masomero. Intebe imwe yagenewe utwana tubiri yicara ko hagati ya batandatu na batandatu ya batanu na batandatu umwigisha umwe nawe akigisha abana bagera ku 120. Haisa Liliane Inamahoro yarakubitiye ngaho ku ishuri shingiro ryo kwitaba maze adutegura ino nkuru.
Ishure shingiro ryo kwitaba muri zone na komune Nyabihanga riharugwamo muri rusangi abana barenga 900 kugera mu mwaka wa gatandatu. Amashure yibonekezamo ibitigiri byinshi kuruta yandi akaba ari umwaka wa mbere urimo abashika 236, umwaka wa kabiri wigamwe abana 200 hamwe n'umwaka wa gatatu uharugwamo abashika 155. Byumvikana ko bitoroha mu bijanye no kwicarika abano bana. Intebe imwe yicara ko batanu canke batandatu mu gihe arikwiye kuba yicara ko abana babiri gusa. Nkuko twavyiboneye ibintu bija kunyuka iyo hageze kwimura ibiri ku kibaho aho biba ngombwa ko babiri bicaye ku mpera bahagarara mu kurindira ko bagenzi babo baheza kwimura nabo bakabona gutangura. Aho naho niyo badaciye babivamwo. Kuba aba bana bakiri bato badatahuriza ingorane z'ubwinshi bigiramwo bituma baca baguma basinda mu mwanya w'ivyigwa bapfa umugundano. Aba ni bamwe mu myaka ya mbere n'iya kabiri bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Baguma bagwana kandi bakagwana bituma basunurana kubera tutakwigwa ku ntebe kubera turi benshi
ubona baguma bayisonera ikaye y'iwanje ubu ndayikure
bakanyemera ko nandikira ku ntebe
bora bapfuka ngo imikito y'amakaye bagaca baguma basunura uwo munsi nacengwa kuri ubu hamukira mukubita twaciye tugwana uwo munsi kubera yari asunuye yashaka ngo yicare ku kibanda kinini amaca nkubita ingumu wo mu mugongo amaca turagwana
ubu bwinshi bw'abana bugira ingaruka ku barezi babo mu kutorohegwa kubakurikirana nk'uko bikwiye niyo Ngabire Jacqueline umwigisha wo mu mwaka wa mbere yigana ingene bimugora gufasha aba baregwa baguma basamara abandi basohoka hanze bikamusaba gukoresha umwanya munini urenze ubutegekanijwe ku kigwa cyose
ndiko ndigisha bamwe baratamba abandi baricara nkaca nsanga ndiko njana nabitwa ngo bari imbere kuko nkubisa kagohe gatonyi urabasohoka simenya ngo basohotse nkaca nsanga uko nashaka ku rudome bagwiga bakarumenya neza siko biheza ngo bigende nkahariya nkase nka sempise kariya sempise haguruka hajya kahagurutse niko kareha yategerezwa kuba yiyegereye n'imbere ntaho ndi bumushire ari hariya rero ntaheza ngo abone icyo turiko turagira ino kandi baramukingira kandi nanjye ntaho ndi bumushire
ubukene bw'amashure muri kano karere niyo mvo y'ubu bwinshi bw'abana kuri iri shure ryo kwitaba nkuko barandereka Jean Bertimas aserukira abandi bigisha aha kuri iri shure bisigura
kuko ishure ku mutuma wa tab wo mutuma wa gitaramuka rero nta shure shingiro usanzwe ufise bikacyo bituma rero abana bo kwize kuri uwo mutumba baca baza kwiga kuri uwo mutumba wa tab hasanzwe hari ishure shingiro rya tab cyo tugira ingorane zidasanzwe uravye no mu wa gatandatu abanyeshuri bategerezwa kuhaba so bahari abanyeshuri bashika ijana n'abandi ndukuva ni gitigira usanga kirenze mwaka wa gatandatu
abavyi barereye kuri iri shure batewe umutima uhagaze ko ari nkahamwe atagikozwe ubumenyi bw'abana babo bushobora gusubira inyuma uyu muvyeyi arereye abana batatu asaba leta kubagarukira kugira abana babo bige neza
turi mu kitubabaza uza wumva umwana hari ngo twege ngo twabuze agatabo twigamo abana bari bafise ubwenge no kubaburaho bicara bakaguma bagundana ari benshi gusaba rero ko leta yiguma idufasha nyaburika guma itwongereza ibibanza abo bana ntibaburaho biga kandi bafise ubwenge
kuri izi ngorane ziri mu gisata c'indero aha muri komine Nyabihanga na Karutimana Domitien umuhanuzi mu buyobozi bw'indero muri no komine aravuga ikiriko kirakogwa kugira iki kibazo gikemugwe
birasi birashaje dufashanije n'abajeje intwaro muri komine twarashitseho turaraba amaze kuduha raporo kizojana ico cyubaka ibyo birasi naho bishitse mu bihe twugarijwe n'ubukene tuzagerageza kaca ntidutabaze hejuru rwego rw'igihugu kumbure baze kudufasha twizeye ko abigisha bemeye mu gihe bari ko bakora doprowama muri iyo shure ryataba bigisha ko ngirango umushikiranganje agiye kuturungikira vuba na vuba abaza kugira ngo baze barafasha nyene no muri iyo myaka ya mbere kuko murabona ivyo bitigiriko vyo babirenze
tumenyeshe ko hamba vuye ishure shingiro ryo kwitaba rifise ubwinshi bw'abanyeshure hari n'irindi shure shingiro rya Kavumu riri muri no komine nyene rifise ingorane nk'izi mukamenya ko komine Nyabihanga isanzwe ari nayo ya mbere iharugwamo abantu benshi kuruta izindi muri no ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian inamahoro Ijwi rya Amerika
mukanya turasoza ariko imbere yuko duhana gahindukira twerekeze mu ntara na komune ya Bubanza ivugwamo ikibazo cikina ry'amazi ico kibazo kiriko gitera umubano mubi hagati ya bubakanye n'ababana bisanzwe ivyenshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Bubanza Diane Ndonse
ahani kwibombo rya Rusengo cyo kumutumba giko muri komune Bubanza ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari naco gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo uyu avuga ko hari gihe asiga atondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukogwa mu kurindira ko ashikigwa
urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje ukicara mu ruzi n'ibido kayihebera ino ukabanza kuduga hamwe washitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ko ibido yawe yashikiwe kandi ushitse ngaha ibido yawe yatarashikiwe nihamuhita utera induru ngo ibido yanje yari ngaha ugahita urwana
abadashoboye gushikira aya mazi ya Rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'ugo Rusengo nko ku metero zibiri urunago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba harabandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana Ariko kandi harabavuga yuko gushikira ururuzi aramahigwe imugihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi. Uyu numwe muri bo duhuye aje kuvoma. Ujuvuye he?
Cyumbu yari ya hakurya manyagongo.
Bagenze umwanya ungana iki?
Uragenda nk'inusu y'isaha kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma no turinda gufata urugendo. Kandi ayo dutekesha ya ubuze umwanya wo kuza kuvoma ayaye mu ibombo. Mugaya amazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi. Ya mazi mu bitaro yakamye byose baza kumesa mu ngo ruzi rukembe. Kandi tukongera tukarukoresha. Kandi nepfo nyene hari habantu bayavoma bakayanywa.
Ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo. Umukuru mutumba wa shari ya mbere Gasereka Oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko bajya gucungera umutekano w'abavoma.
Hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twakikwa tukatagugira umutekano w'amazi kugira ngo dukoreshe abantu ari intambara ari kurwana ngabo ntitukiro nk'amazi twoka none nk'umukenyezi yonka amazi umugabo yoga nayo guteka ntane ntayaronse ari benshi bituma n'imibano mibi dufise ku mutumba nka je n'umukuru mutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuku kuko batacoga umva umukezi wa umwirimizi avuye kurima n'uburimiro ntaho amazi yo koga naho urumva kwingwana zica ziba kare bituma musambura
kukaba nkako umukenyezi duhuriye kwivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi
uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugasha mugwana abafisi ingufu baravoma abadafisi ingufu nabo bagacha bahitamwe kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo bacha bataha abandi bagahita nayo ayo maba akaba ariyo badugana.
Aya mazi agwanigwa bavuga ko hari gihe azamwe umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ivyo biruko mugihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo ca komine kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Tugatanga iryo jana hari igihe usanga hari abantu benshi bikanka yukuvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane mu ruzi nkabona rero tuko turatanga nk'amafaranga ijana ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi cyo kidaho cihindira mu ibombo. Hari igihe mbere cyerere ryari naragize ikibazo hariho mu mama yari yayavomye acasangamo igikere mu kabido ari gukungene cyagiyemo turayiburumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose
ari mu kazi gukenda imvura itasuye nk'umuntu avomye usanga hari mutuye gato duto hajya rero umuntu rero atunyoye tatetse bebe ngati ngumatunwa amazi nduteka uva nk'uko nyene
kubera iki mutateka
irega none irega abantu bese batazi ibintu by'isuko emwe ni inkwi nyene uko nta nkwi zihara n'ibintu byose byaragiye kino kasigaye nkandi bigazi gusa nubugaragwa ngatamo ikatu zitubona ngahe hari none bose byibona
ibintu birunyuka igihe c'imvura kukuruzi kidahwe kuzura n'iryo bombo rikanigwa. Abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse. Aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryo kwimugwa ariko bitarakunda. Niyo saba Frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine Bubanza avuga ko n'ibikorwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe.
Nuvuga buri myaka ibiri bisaba ko twisane batwanze kwagira vidage mu byo twize nko byemeze
mugabo ntavyo muhora mu
oya ntavyo dukora tugira kubera leta rwa ku bintu byashi parangana kubera tutagize ya vidage ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyo kayo kana busha buboneka
ubu rero haize imyaka ingahe mutabikora
haize imyaka 3.
Amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine Bubanza nuko igice cy'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Avugwa hirya nino naho ibitigiri vyabishwe n'ibisasu vyaturikijwe mu modoka kuri wa gatandatu i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia biza vyashitse vyababa ku 240 hamwe n'abarenga 300 bakomeretse kibaye igitero gihitanye abantu benshi cyane muri kahise k'ico gihugu bakomeretse harimo umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu gisata ca Somali Abdul Kadir Mohamed icege ya umuvugizi wa Sena ya Somalia Abshir Mohamed Ahmed yabwiye ijwi rya Amerika kwa bapfuye bamaze gushika ku 237. Ninonga hariyo duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza tubakenguruke bivuye ku mutima kukanya mwafashe kugira ngo mwumvirize ijwi rya Amerika. Twongere tubatumire mu biganiro bindi biri imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Diane Nahazoi na Matbili ya Bero twari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara twifurize inzwi nziza.